Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza se muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, turi no kuri internet radio yacu voa.com.
Ari bagirwa bavuga ko bafashe umuheto igihe twuganira tukabasiga hanze. Ikibazo cy'amahoro nitwa twakirondeye umuti. Ayo mashyira hamwe ariyo societe civile. Abo nabo nyene bagwiza kuba bari ngaha bakabatumira.
Uyu ni Jean Minani, umwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi ku biganiro by'amahoro hagati y'abarundi. Ni mu makuru mu kanya gato cyane. Tanzania yirukanye abarundi 80 bose babagabo muri iki cyumweru bashyikiye muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Fidel D'Antoine Sabimana yanyarukiyeyo yatuzaniye inkuru.
Bosco bajari 80 bakiriwe mu nzu bahawe na komine Mabanda, barara hasi ku isima nta kintu bafite bisasira canke bifuke. Icyo gufungura naco kiboneka ku bwama nama hagize umugira neza abagiriye akagongo. Aho barundi birukanywe mu gihugu cha Tanzania bakuwe mu mabohera atandukanye bashitse mu Mabanda ku munsi wa gatatu w'inondwe, bamuka mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ariko benshi bava mu ntara zihe n'urube n'igihugu cha Tanzania. Hari abafashwe bari mu makambi y'impunzi mu gihe bari bagiye gupagasa mu mirima y'abatanzania kuko ivyo bahabwa mu ikambi bidakwiye. Nyandu Yoweri yamuka muri komine ya Gasogo y'intara ya Muyinga.
Nari mu nkambi hama kubera ubuzima bwaho kurya ubugali n'imboga amaharage cyanke ubwisha munharifuza ingereka impumumbati cyanke ikijumbu cyanke iteke akaribu akumva umutima urabishya.
Abandi nabo bafatwa bari gupagasa aho barimo ibivi by'abatanzania. Ucumi Gerardo ari muri abo
cye bafatiye ikigati uraya nigasuru rero cye bafatiraho n'impoto nayo nambaye byose n'ibyo narifise byose natayeyo cye bantwara mu ikereza gasuru rero cye batopfungura ko musamaha wa perezida kugeza uburero nduko nimuze nambaye nizi mubona fise nta kindi fise nikora
mbe mwashikanywe niki
mukuza aba police bi Tanzania bacu batushikana ku rubibe kuva kumugina gushika ngaha twaje namaguru.
Hari n'abaturutse ikambi kubera ubuzima bubi bagafatirwa mu nzira n'abapolisi ba Tanzania. Irakoze Yive, umwana w'imyaka 14 ava muri komine Mutambi ntara ya Bujumbura arabitubarira.
N'abariyo bamerewe nabi kuba umuntu ni kiro kimwe akigindwe zibiri n'abahari ni benshi bagomba kuvayo gusababura aho baca. Nayivise papa, mama yari yapfiriye mu Burundi, muga papa yashitse yarazanye undi mugore n'uwo mugore afata nabi n'akinashye mbona kuvayo.
Muri abo harabamaze gufata inzira z'amaguru baja mu ntara za kure ntari bigina cankuzo kubera umwiheburo wo kubura ico bafungura imabanda.
Bavuga bati twege naha turi byose n'amabimasa twe tugomba duhitemo nimba dupfira mu nzira ntituzobura umuntu dushikira ariko arasoroma nk'umumbati akaduha umumbati tugahekenya tukaronka ukuntu tunywa amazi kabandanya bwije tukaraba munsi y'igiti tukaryama. Niko bimeze.
Abo bose basaba bagira neza kubaronsa gatike cyangwa kubaronsa imodoka bibashika niyo baje bava. Aho bari bafungiwe, abo barundi bavuga ko bafatwa nk'abaja. Bamwe baracyafite ibikomere by'inkoni bakubitwa. Nkuko tubibwirwa na Itangishaka Filipo ari muri abo birukanye.
Aho mu mugongo ni biki?
Inkoni. Ni inkoni bankubiza bose ba.
Aho ku maboko.
Inkoni aha naho bankubita isuka. Nkamenye ngiye kurima. Aha sino nabivuga hose ku maguru aha naho twaca mu bintu ariko baratwirukanza kugira turime gose.
Desire Buzoya wo muri komine Butaganzwa intara ya Rwigi mu seruko bw'u Burundi aramunganira.
Giye kuva mu kwezi kw'11 ndi mu igereza iri bavurimaze iririgira kane ndi kwisuka kuva mu kw'11 nkubitwa ukuntu tugenda n'ibintu biteye ikigongwe uri umwana w'umuntu gukomereka uri ku kikogwa ntibakomere nuko bakuvura. Aha twatsitaye natsitaye turiko turagenda kuko kubakorera muri abantu bashika ijana na 50 mugenda mufatanye gutya inkoni iri nyuma ngo korera serikare ya Tanzania.
Niyo nkuru Leticia arangoye komine Mabanda avuga ko komine yakira abo barundi ari ku buryo bwo kubatunga bugorana
barakiye abatari batwe cyane cyane abo tubona n'abanyakarusi karustwa na chane na gitega muri mutaho na ruyigi na rutana batugora iko cyane kuntu bajyama ntibikunda kujya mika abantu amajana kuntu kubafungurira biratugoye cyane gose
iyo ndongozi ya komine avuga ko zeranditse makete kugira ngo amakomine baturukamwo yungunganye kugira imwe imwe yose itahukana bayo mu mabanda mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Hagataho umuhuza mu matati y'abarundi President William Benjamin Mkapa wahoza ategeka Tanzania yatangaje amatariki y'igice cy'anyuma cy'ibiganiro by'abarundi yifuza ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu gutaha haboneka amasezerano yo kugarukana amahoro n'ituze mu Burundi. Yabitangaje mu rwandiko yoherereje leta y'u Burundi n'urundi rwandiko yoherereje umuryango w'abibumbye Loni. Umunyamakuru wacu Arusha Pierre Craven niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Nenzandiko zibiri rume rwarungikiwe umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ajejwe gukinga matati Jamar Benomar. Urundi rwarungikiwe umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Alain Emenyamitwe. Izo zandiko zose ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka zivuga urutonde nyezina rw'amatarike y'ibiganiro umuhuza matati y'u Burundi yifuza ko coba ari igice ca nyuma. Mukapa yamenyesheje ONU ko ibiro vyiwe bitegekanya kuja mu Burundi kuva itariki zitatu gushika itariki zitanu z'ukwezi kuza kwa gatanu. Ikizoba kibajanye no kubonana n'imigwi y'abantu bafite ico baterera ariko batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera yarusha mu kwezi kwa kabiri kuva itariki 16 gushika 19. Abazobonana n'ibiro vy'umuhuza n'abaserukira amashirahamwe yigenga, abaserukira ugwaruka, abaserukira imigwi y'abakenyezi hamwe n'imigambwe itashoboye kwitaba ibiganiro vyo mu kwezi kwa kabiri. Umuhuza Mukapa avuga ko intumbero ari kubwira iyo migwi yose ibyavuye mu biganiro biheruka. Amenyesha kandi ko ari kubasaba ivyumviro bizoshigwa mu masezerano y'amahoro ariko arategurwa. Ibiro vy'umuhuza vyamenyesha kandi ko ku matarike ya 15-16 ukwezi kuza kwa gatanu azoja Yantebe mu gihugu c'Ubuganda kubonana n'imigwi y'amashirahamwe yigenga, ugwaruka, abakenyezi hamwe n'imigambwe bahunze u Burundi. Naho nyene avuga ko intumbero ari imwe yo kwegeranya ivyumviro bishigwa mu mugambi wo kugarukana amahoro mu Burundi. Kuva itariki 18 gushika 21 ukwezi kwa gatanu nyene umuhuza abenyesha ko ibiro vyiwe nabo bafashanye igikorwa c'ubuhuza bazoba bari Zanzibar gushira hamwe ivyumviro bizoba vyegeranijwe i Bujumbura ni Antebe. Ikindi no gutegura igice ca kane c'ibiganiro bihuza Abarundi hamwe no guheraheza urutonde rw'abazotumigwa. Za matati ya Barundi Benjamin Mukapa yatangaje ko icyo gice cya nyuma cy'ibiganiro kizoba itariki 12 gushika 16 ukwezi kwa gatandatu. Umuhuza yifuza ko coba ari gice cya nyuma kizovamo umugambi w'amahoro habe n'amasezerano yo kugarukana ituze mu gihugu. Mu rwandiko rugira kabiri umuhuza yandikiye leta y'u Burundi Mukapa abwira umushikiranganje w'imigenderanire ko yotegura ibishoboka byose kugira ngo inama izoba kuva itariki 3 kwezi kwa gatanu nyene izobe mu mutekano no mwumvikano ntangere. Mukapa yamenyesheje Alain Emenyamitwe ko intumbero ari guhura n'abegwa n'amatati bose harimo gwaruka, abakenyezi, amashirahamwe yigenga n'imigambwe. Na leta y'u Burundi umuhuza yayibwiye ko intumbero ari ukugiranya ivyumviro bizoshigwa mu masezerano y'amahoro. Ico Mukapa yashimikiye ko nuko abazotumigwa i Bujumbura arabari mu migwi yemewe n'amategeko kandi yanditswe. Ivyo muhuza azoja gushikiriza abegwa n'amatati habi Bujumbura canke Yantebe mu Buganda yarabibwiye abanyepolitike bari yarusha mu kwezi kwa kabiri inyuma y'ibiganiro.
Most participants reaffirmed the principles and spirit of the Arusha Peace and Reconciliation Agreement.
Mwarashikirije mutagonanwa kwa amasezerano ya Arusha ari ntabanduka kandi ari umushinge wo gutsimbataza amahoro mu Burundi haba mu byekere vya politike, ivy'ubutunzi, ivy'agateka kazi na muntu n'ibindi. Mwarashikije kandi ko leta ibwirizwa gukora ibishoboka byose kugira ngo haba amahoro ituze mu gihugu hamwe no gukinga agateka kazi na murundi wese. mwaravuze kandi ko amatata ya politike ahari yatumye abarundi batari bake bahunga igihugu haduka ubukene ibihugu mva makungu navyo biragabanya ufashanyo mwese kandi mwarahurije mu gutera ibyatsi uwo irahira ngo akoreshe ingufu uwo ariwe wese canke ushaka gukoresha ingufu mu gushika ku butegetsi ariko icyihutirwa nuko haba inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ku kibazo cy'u Burundi ikindi nuko mwahurije ku Burundi bafite ubwigenge mu guhindura ubwirizwa shingiro ariko ko muri kino gihe icyihutirwa ari ugutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu
the consolidation of peace and stability of the country.
Ico gihe haraburunda ni senarede rutavuga rume na leta rwabonye ko bibagirwa gutumirwa kandi bafise uruhara rukomeye Jean Minani niwe yareserukiye ubwo runani
ari bagirwa bavuga ko bafashe umuheto bashangwanya nkunziza baciye mu vyinguvu igihe twoganya tukabasiga hanze ikibazo cy'amahoro nitwa twakironke uyu muti ngo niyo mbari yaragiye ku mu kudeta erego wagize kudeta nyene niwe yakuye guhurenguka ngaha kamuci bihano ni vyabari byo ayo mashire hamwe ari yo societe civile abo nawo nyene bagwizwa kuba bari ngaha bakabatumira hari amadini hari amaradio
umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ico gihe warashemye vyavuye muri ivyo biganiro Evariste Ndayishimiye no munyamabanga mukuru uwo mugambwe
kwari kugira ngo dushobore guhura nabo banye politike bagiye hanze kobera ubwoba bw'ivyo abari bate gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye ndababwira ingene giye gucifashanya wasubiza umutima munda ndanezerezwa cyane nuko beshi muri bo numvise ko bavuga bati mu misiza tuzotaha
mu mibonano umuhuza yavuze ko azoja kugirira ibujumbura ni Antebe mu Buganda no namwe avuga ko azobonana n'abaserukira leta y'u Burundi ni mu gihe kimwe mu byabaye intambamye zashikirijwe n'umuhuza ariko leta yanse kwitaba ibiganiro biheruka ku munota wa nyuma Je Clavine Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi igitoro cya lisansi ni ikibazo gikomeye hamwe na hamwe ndetse bamaze hafi ibyumweru bibiri ntacyo babona Jean Bosco ndarurinze araduha ibindi bisobanuro
mu ntara ya Kirundo kuronka igitoro cya lisansi kuri sitasiyo bibaho gake akeshi abafise ingendeshwa bikora ku gitoro cya Magendu muri no minsi nacyo nyene kikaba kiboneka bitoroshye imyidogo ni myinshi kubakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga cyanke n'amapikipiki Ijwi rya Amerika ryabasanze ku gituro cy'imodokari cya Kirundo.
Twe byabaye ndanze kweri twe nkatwa abamotari ngaho iwacu mu Kirundo bana n'intambara umuntu ubu turabona n'abakiriya turabona naho tumwe cy'igitoro n'icya bitanu turimo turabona ku iritiro nta na kimwe tubona tukaba tubona nyene barimo baratugurisha ku iritiro 600 ni murabe ko mugira nyene kweri batuzanira ibitoro twe kabaye kweri nyene kaheze. Araze n'indwi mene gice igitoro kihari kuri station ariko kije nta n'iminota kimara hane iwacu mu Kirundo. Igitoro cyo kuri station gisanzwe gigura
ndiko bimeze nyene ibitoro byabuze gose kandi haraheze mpindwi atagitoro gihari kandi umushoferi azimba umukiriya akamutugiza ko nk'igihumbi umukiriya akagenda aridoga kandi utavuye ku mushoferi umushoferi kubera igitoro cyabuze
kuri iyo mvo ibiciro by'ikuyunguruza bimaze igihe byadugijwe ingaruka mbi zikaba kubiyunguruza canke kubabunguruza
kugira ingozi bahora bagira 5-4 mugabo igitoro kibuze baca bagira 6 n'indwi birashika n'indwi basanga umukiriya aridoga
naho badugije abakiriya ntibakababoneka kubera abantu benshi barakenye urumva byagize ingaruka mbi ku bashoferi bitagira ingaruka mbi no kubipakiza muri make hagati y'inzego zose basa n'abahagaze tukizara apakira bisa n'ivyahagaze muri mata
urumva yene kabaye nyene twe twagowe nka twa motari urumva benshi ima moto batwaye kwa benezo aba boss bamaze gushikira moto yabo kubera ibitoro bizimbye ubu niwe rimwe akora nyene ku ibe ikaze ariko tukaba tubura bakiriye
mu ntarangozi igitoro cyabonetse kuri uyu wa gatandatu ni nyuma y'iminsi ne amastasiyo yose agaragara abari bagize iminsi banywesha ibyuma byabo kuri Magendu bishimye kubona basubiye kubona igitoro ku ibeyi ya leta
igitoro cyabonetse ubu ntitwidoga kabisa gatoro kariyo ni keshi yego kayo twasaba byasabwa yuko tubandaje kunyene kugira ngo turabe ukongekoza turaho gatoro kugira ngo abide pasaba cya hirya no hino aho kugira ngo baze barari hagafaranka gake nitubazine
mu minsi heze byabimeze gute
mu minsi heze igitoro cyawe cyabuze kuko twatumaze nk'indwi atagitoro dutegetswa kuronka mu ntara ya Ngozi
mu gisagara cya Ngozi igitoro cyabonetse ku masitasiyo abiri gusa kuyagera kuri 6 ari muri icyo gisagara igitoro cya lisansi cyabonetse kandi no kuri sitasiyo ya Masanganzira ahurira intara za Muyinga na Ngozi. Umurongo w'imodokari ukaba wari munini cyane, amakenga ni menshi ku banyengozi ko icyo gitoro gishobora gukama n'ingoga.
Sasa irashobora kuba irara iheze uyu munsi nyene, kuko turiko turabona uruza n'uruza rw'ibyuma. Turabona ko yasaze kuhera bayinywa ikaza guhera nko guhera ku wa mbere tukabatawe tuba tugifise. Birashaka gushikanye tukazoba kutigura ngo twahe tumaze iminsi kubera turabona batakukimara hakirika
mu minsi mabigura gute
inoti y'ibihumbi bine ritiro rya rimwe ryonyine gusa.
Ayo makenga bayasangiye n'umukozi w'imwe mu masitasiyo yariko aratanga igitoro mu gisagara cya Ngozi. Yabwijwe rya Amerika ko gishobora gusubira kubura mu gihe ayandi masitasiyo atorangura ibitoro. Abacabonetse ku ibere ya leta bifuza ko cobandanye kiboneka. Abataherutse gukubita ijisho kuri iryo beyi bakifuza kukibona.
Kifuza nuko igitoro cyoboneka hanyuma bakiri bakagenda ku mahera bahora bariha kubera amahera aca bameshe.
Ikibazo cy'ibitoro kiramaze gushika mu minwe y'inama nshingamateka. Kuwa kabiri w'indwi, umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cy'ubucuruzi bw'ibitoro n'isukari warashikirije ibyo wasanze ku rubuga. Waremeje ko ibyo bicuruzwa biboneka nabi nabi hose mu gihugu. Ku gitoro uwo mugwi w'inama nshingamateka washikirije ko abazaniye igitoro mu Burundi bagabanutse, ushikiriza n'ikibazo cy'imashini nyabwonko zagize ikibazo mu kigo gitoza amakori OBE, bigatuma ibitoro byinjira mu gihugu biteba gushika aho byategerezwa. Mu ntara z'uburaruko, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Kura yangi mpembe
ni jewe wifunza kabroshete kamusaa
na nyama ya wengene
none nonuje gukora iki ngaha gasha ise ni wari wicaye rero mbise nikorera kazi
me uko mvanga cyangwa usigurira ibintu
ndagusigura
uyu mutwe ngiye ko na umenye iyi mpera bazavuye he
umbiza rosha wa
usigura neza
ja ba waburewe iyo ntukorere
ko ntwa kandi ukuntu kangona
abare
kandi wowe bazamona jenga hagufinata we shada hu uyu muzi turayabye na tutayabyayesha jewe ndebere uko bwanje mbere utanzi nusu. Nishura, iyi mpene wabaze yavuye he ko nakubaza. Amaso iyi mpene naya matwi yayo nayamenye.
Ndakubaze gato.
Wewe
iki wewe?
Umbaze waranyigishe.
Umbaze ibazo n'ibyo nkande.
Ndari kubaza nyene kandi kuneza yawe. Unyishura narahamagara abantu ngo bafashe tukubohe wambunuza we. Chogishuma
gabo ninzoga ni hatana
ninzoga ninzoga nsorore
bisangwa aho nikorera kaza
ndabisubiyemmo inyimpene uri kurayanga wayikuye gutabyumva
uri kunyagiriza umusuma
uri gisuma nyene abayanga yanga mukundi byo mubaga ari kiyo yosha ndakubariye ni mukoro mbone urabivuga tu. Iyi mene wayikuye he?
Kakunyita umusuma.
He, ntarenze umusuma.
Ko njenga aho twafata?
Dufatana. Ego, ugutse ari igisuma rero. Vuga iyi mene iyo wayikuye. Habuge.
Yewe impene niyo naguye.
Mvuga iyo wayikuye wayiguze nande.
Ntarenze wawe, biragushe.
Ewe,
iyo naguze.
Ko waguze, waguze nande. Kuca muvuga.
Impene nayiguriye abahungu babiri.
Abahe.
Bo bayisangije nga.
Ni bande kutaravuga none. Bavuge. Utanguye kudendekanya ufatanganya dufatanganya uremenanya hawafashwesha hawafashwe
ntumvirize
ikigenzambwe
n'ubanyeshuri
bande
kutabamuhamagara
iyi ngiye kudatubura kitiyo kitiyo wishwa kitiyo
Sherugiye hehe
umbe bashafufana ngo ngiye
eh none
ahubonye fizi suka n'ucubone iyo ngiye
eh burya biragushikiruka ja kurima eh
kubera
nagira ufisa akaze ko kuyiga gusa
n'ibindi ndabikora
none
none iki henge na ndababasha
Ah nako sa witora vraiment kono ndaheruse kuza kunda muzi. Oya vraiment.
Urankumbero byata.
Ah wakaye. Mve wa mudada bash. Ndi muguwera.
Eh. Eh. Jambo no kome atachuba. Aho ubona usa nuri mugufanye.
Reka gutwenga Shadoline.
Twenganye.
Ah sa nuwapfuye agenda. Inkumbu ziri mukunyica. Kubera iki wampevye none?
Naguhebye shashiri
wa. Oya vraiment warampeje.
Sa ndi mu bibazo gusa bitoroshe muhira.
Nawe nivyo bibazo byawe. Basurira moto bonyere twico mukire. Ahugiye kurima naho, azo harima necho.
Ariko nawe, reka gusari shashafofa. Niba ndondera bakambura naho, ahubwo reka ngende tuzosubira hanyu.
Ndindira.
Ndindira.
None fate higa shiri wa.
Yo.
Ive. Ive.
Nzaye bwankureho kweri. Rega nari mpfuye. Ive. Bega ine bita cyanyikira. Ah.
Uraho. Umuhinde umuhinde. Ive shikisha. Ive shikisha.
Ngondire bageni aranye aguza uyu musa hirari tambuga. Sha. Ndamwereka.
Wesha tidiyo impene yanje rihe
nibikoro kudutorogana mama wesha nirire mutama
eh kokweri
nuno torogana imbayiro nandi ngaha turavugana rero rindira gusamanze nitamicakura ah
eh ugira kunyiba bagacha bagushimira mukuguhinda usakire hewe ubunyene iyo sahane shahasi
ukangandi Reka kuba wiruza sha.
Ndabisubiyemo shiryo sahane hasi.
Mhm. Reka ugumbura kujya nkandi.
Eh?
Henge sha ndabitamye.
Ah, kandi ubiha kwa binyinigira.
Kamza mukuryoha.
Mwishwanje. Eh? Reka nikobako.
Ndaya kuwa nkande.
Ule nga kubeni.
Ule nga kito
wana jula gulishi.
Ndakari gulisha. Ndaya kuwa nkande.
Ule nga kugire.
Sine kuka sakira.
Zini mwezo kuhisha.
Nimbaringa. Nimbarimene. Nzoi tukwa rumono zoto chikitu.
Shaka ilo ndahavi. Wewe. Naono rukoto wataimina numugawa. Ise wihai.
Hewe. Ndakumenu goro utkwe.
Wawange na kwe kuchoki waza ngomuita wewe. Shirako. Ego ye shirako.
Hewe.
Shirako noone.
Hey.
Kwa uvuko me nguro ipie mandenda gushanyue wa mukungu.
Kwa nivyo reo.
Rabarosha Ivette ndakubwira ko ingingo zafashwe na ugatwe House ubona nzoha heza ryari
none aha hose uzo hari muri umwe
ubona hari undi ariko aramfasha ahandi umwe gusa
iregura go
ati kugogwa gusa upapa nakere kumbona niche ngo nduke na gatoya ikibagiwe cyo no kujya gutembere ubona nkiza muhira
none wa musheri wawe fofana bica bigenda gute
reka sha Ivette reka no gusara ndi mu guheba ngo nsare inkumbu ziranyica nyene nkihangana
nawe mengura gogabasha
uyu munsi mu gitondo twabonanye aramikira ndevu ngo nze kugenda ku mugoroba ngwira ka brochette ndiyumvira
ntumbwire ko taza kugenda
njahe gashi burya ngo n'umusaza aruba hanyine Fofana namubwiye ko bidakunda papa no mukira ari nkamwe yondondera kambu
kundi rero ni wihanga nzora umunsi umwe nze kugufasha
yamara
matama ntazose batanya nkiye ubona ko nawe nyene atoroshe
namwe ngo ntimorohe kwese
oya sha
ganye ngo mbe ganye ne kwishyura naho byagenze gute ntero kumbwira ko bizoza guma kwirondeza bigeze he
reka sha Doline je sinzi nyene nzobigenze
kubera Muravugana?
Ego kwe, tuvugana iki jewe na kidahiga.
Naga numve ko washitse kuri ya nkuru ntuntera blag.
Ndahubwire ga Doje. Arashaka gira ibyo ashaka byose. Jewe sinzoka ninjiye mu cumba cyiwe.
Aho kwemeruka yoga kubera uburofa nkubu.
Umve basha Dorine. None ngire gute?
Ndaka kwigira kajujisha. Ndatashye kufise urareka.
Ni ndayifite rero mfise imyembe. Kuvaho nanyiye kwinjira mu cumba cyiwe. Yaciye atangura kumpusa muri entero zose.
Nonurindiriye iki? Uyabegwe nyerega yive.
Hashani hata.
Urabuzi ko matari kuri principal ni wayibura nk'amanota ukayobega. Ubaza kuzokura he kibanza cyo kudubura?
Ah nyene bizoza yo he bakankorera ikibi nk'icyo.
Urasin mbega aho utinya ubaza ko ari ibintu bya hatari. Ni simple.
Ngo ni simple. Ibyo wumva ari ibintu byoroshye wewe.
Nakazi kawe. Bisa nirimire gusa.
Yo, ewe mana yanjye ndago. Ahanyene ndi obije. Kuja kumenja kuri rujya rufu.
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'Ijambira abasezeye naho ubutaha
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urubuga rwacu rwa internet ni radio yacu voa.com Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mwese mwese rwose turabashimiye, tubikuye ku mutima. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakagwira.
Jana murembo, chisa na mimi kidogo, dogo mdogo.
Mbono sabo wiga sabo, iwawo wabano, burko na goku.